VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa gatanu, itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka muri studio gatanu i Washington DC.
Habaye guteba gusa indyado zariho, hanacaga ati kumbe n'umunsi bitaba twirirwa ubusa, mugabo nta ngorane n'ubwo ari ihari kuko byo kurya birahari.
Uyo ni Gervais Hajayandi, umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi, avuga kuri yegereyegere yagizwe n'abanyororo mu ntara ya Rumonge. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye urubanza rw'uwahoze atwara inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bigize Afurika y'ubuseruko. Ni mu kanya, kaze mwese. Mu Burundi, abanyororo bo mu ibohero rikuru ryo mu Rumonge kuri uno wa gatanu bazindukiye muri yegereyegere. Iyo yegereyegere yavuye ku bukene bw'imfungurwa bamaze iminsi babona. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse mu bumanuko bw'u Burundi.
Iryo bohero riri mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi mu ntara ni komine ya Rumonge, nko ku birometero birenga 70 mu gisagara ca Bujumbura ahitwa ku Murembwe. Iyo yegereyegere yabereye mu ibohero rikuru rya Rumonge, iremezwa n'abajeje intwaro muri iyo ntara hamwe n'abarongoye ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi. Nk'uko amakuru dukura mu begereye iryo bohero abimenyesha, abanyoro bazindutse muri yegereyegere kubera ko bafise ubukene bw'ibifungurwa. Ayo makuru nyene amenyesha ko haheze indwi imwe abo banyororo bataronka ibifungurwa bikwiye. Kubw'ayo makuru, mu gihe bamenyereye kuronswa ibiharage, ifu, hatibagiwe umunyu n'amavuta, ubu vyashika bakaronswa nk'ibiharage gusa. Kugira barinde bagira iyo geregere, amakuru dufise amenyesha yuko bari bamaze iminsi ibiri atakezwe ifungurwa na kimwe baronka. Iyo geregere yatanguye kuva igice isaha 12 z'agatondo, aho abanyororo bamenye imiryango ihuza inyubako zitandukanye ziri hagati mu ibohero. Umuryango utashikiriwe ni umuryango usohokera hanze y'ibohero, ari na warucunzwe n'abapolisi. Amakuru twahawe na bamwe bacungera iryo bohero yemeza ko ata mishamirano yahabaye hagati y'abapolisi n'abanyororo. Urongeye igipolisi mu ntara ya Rumonge, nk'uko ayo makuru nyene abandanya yimenyesha, yaciye ashika kuri iryo bohero hanyuma ibiganiro bicaba yatangura. Buramata b'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana, ikintu cyo nyinabwije rya Amerika nubwo ikibazo cy'abanyororo chatoreye nyishu kandi kimureye garutse ibohero rikuru ryo mu ntara ya Rumonge. Amwe makuru twahawe n'abari muri ivyo biganiro amenyesha yuko abanyororo bemeye gutekana bamaze kumva kuri uyu wa gatanu baza kuronka ifungurwa. Izo nazo amakuru nyine avuga yuko zagabanijwe kugisanzwe zigenewe abapolisi mu ntara ya Rumonge. Uruye ipolisi mu ntara ya Rumonge Donatien Manirakiza ntitwashoboye kumuronka. Yamanaho biri uko umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi makuru yatanze kuri radio Isanganiro y'ibisagara cha Bujumbura, ubwo bukane bw'ibifungurwa ngo bahere kuri rya Rumonge ntabyemeza. Gervain Hajayandi:
cyabaye nuko gusa bategeje guhabwa indya isanzwe nkuko basanzwe bahabwa mu gatondo ku munsi ku munsi, bakaca rero bagira bati n'umunsi udafungura mugabo cyari ikibazo cy'uko batabwahabwa byatebe ko bahabwa imfungwa zo kujya mugabo. Habaye guteba gusa indyazo zariho, hanacaga ati kumbe n'umunsi bitaba twirirwa ubusa, mugabo nta ngorane n'ubwo ari ihari kuko byo kurya birahari.
Ibohe ryo mu Rumonge rifite abafungwa barenga igihumbi mu gihe ryari rigenewe abantu majya 8 gusa. Ingwane y'ubukene bw'ifungurwa ntiburekeza gusa mu ntara ya Rumonge no mu ibohe rikuru ryo mu ntara ya Bururi naho nyene buribonekeza. Ariko uramatari b'intara ya Bururi Nkurunziza Christian avuga ko bagerageza kuyungunganya uko bashoboye kugira ngo abanyororo babandanye bafungurirwa. Mu ntumbero yo gutezurira amabohero, leta y'Uburundi yafashe kurekura abanyororo bangana 2500 ari mu bohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abanyororo bariko barekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu gitaza mu ntara ya Rumonge, Fidelite Ishatse, cyo rya Amerika.
Arakoze cyane Fidelite Ishatse. Handi naho sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye urubanza kuri uyu wa gatanu gwerekeye uwahoze atwara inama nshingamateka y'uwo muryango. Ni umugandakazi yagirijwe n'abashingamateka bagenzi we ko yigenza nabi akongera hagatwaza igitugu aca kugwa ku burongozi bwa ERA mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Hasigaye imyaka itatu ngo arangize ikiringo ciwe. Iyo sentare yitwayemwo yemeje ko yemeje ko amategeko yahonyanzwe mu kumukura ariko ivuga ko atabo bashifise bwo kumusubiza kuri ico kibanza. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru yarusha.
Article 53.3 of the treaty provides the legal basis.
Uno wararongoye sentare yirishaje kuri uyu wa gatano mu rubanza rwahoza twari na mashinga amateka y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yaratanguye gusoma ingengo ya nyuma y'ugo rubanza. Umushinga amateka Margaret Nantongo Ziwa yitwariye ubunyamabanga bukuru bw'umujyango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko yakuwe ku burongozi bw'inama nshinga amateka y'uwo mujyango amategeko abanje guhonyangwa. Uwo muganda kazi yari yatowe na bagenzi we ngo abarongore kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 asigaje imyaka itatu ngo arangize ikirengo ciwe yaciye akurwa ubutarariye. Inama nshinga amateka yamwagirije amakosa arimo kwigenza nabi no kutubaha abashinga amateka bagenzi we, gutwaza umukazo, kutagisha inama abandi mu gufata ingengo, gukoresha nabi ubutunzi bw'inama nshinga amateka, kutitaba amanama mwamwe yatumiwe, gukoresha kamwana wa mama nkunzi n'ibindi. Mu birego yatanze mu rubanza rwiwe wavuga ko yakuwe atamategeko akurikijwe. Uwo mushinga amateka w'umuganda kazi avuga ko ahubwo yahubwa ibindi. Kontwaro yiwe avuga ko atashaka ko abashinga amateka baguma baja mu bihugu bitandukanye kugirirayo amanama. Kuri we ivyo no gusetsagura amatungo kandi basanzwe bafise ingoro y'amanama hamwe n'icicaro cabo gikuru biri yarusha muri Tanzania. Avuga ko yashaka gusubiza ibintu mu buryo ariko ko hari abashinga amateka batabishimye baca batanguza ingingo yo kumukuza. Iyo nayo yagiye mu ngiro mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 inyuma y'imyaka ibiri gusa towe. Mu rubanza rwasomwe sentare yavuze ko naho ivyaha bibiri bitegerezwa kumukura ku burongozi bw'inama nshinga amateka yabikoze ko hariho n'ingingo zitatu zaho nyanzwe n'inama nshinga amateka. Nubwo biri uko sentare yaseguye ko atabubashe fise bwo kumusubiza ku ntebe y'uburongozi. Iyo ngingo irashimisha umushinga amateka.
The most important statement has been made that I was wrongfully removed.
Atingingi komeye kuri jewe yasomwe nuko nakuwa amategeko yaho nyanzwe bisigura ko ari jewe nkirongo inama nshinga amateka ya yase. Nubwo sentare yavuze ko atabashe fise bwo kunsubiriza ku ntebe y'uburongozi bivuga ko nuhari yatowe atisunzwe amategeko. Nibisanzwe kuri jewe kazima sentare bivuze. Aho ncamvuga nti nararenganijwe cyane kuko igihe ninjira nararahiye kandi ayo mategeko nyene niyo yaho nyanzwe. Ivyo birababaje bikozwe ni amashinga amateka y'umujyango nk'uyu ariko birashashoboka ko duhindura ingendo tugatanga akaruri mu gukurikiza amategeko. Na ruhande rw'ubunyamabanga bukuru bw'umujyango wa Afrika y'ubuseruko ruvuga ko aribwo rwatsinze urubanza kuko ivyo muganda kazi yasavye atandakime yaronse. Umushinga amateka Kiangoyi Ombasa no mu Kenya yararongoye komite y'abashinga amateka bace hirya no hino ico kibazo.
Najua alitaka kurudishwa kazi amekosa.
Ati murazi yashatse gusubizwa mu kazi nk'utwari n'amashinga amateka. Ivyo ntivyakunze. Yasavye ndishi yakababaro nivyo yavyankiwe na sentare. Yankiwe kandi no gusubizwa amafaranga amaze gukoresha. Jewe ndashima ko urubanza rwaciwe neza. Igikomeye nuko vyabonetse ko yigenjeje nabi mu kibanza c'umurongozi naho inama nshinga amateka haraho nayo vyabonetse ko itakurikije amategeko. No mugwe w'abashingwa manza baburanira umujyango wa Afrika y'ubuseruko barashimiye ngingo ya sentare. Nubwo batashimye kuvugira kuri mikro, umwe muri bo yabwijwe Amerika kwa nezerejwe n'urubanza yaburanye. Avuga ko ari insinzi ikomeye kuko uwo baburana atasubijwe ku ntebe y'uburongozi kandi atanindishi y'akababaro yahawe ingana n'imiliyoni zibiri z'amadora ya Amerika yari yasavye na yarenga imiliyaridi zitanu z'amarundi. Gusa uwo munyamategeko yongeye ko ko n'inama nshinga amateka yahonyanze amategeko kuko yabanje guhagarika ikiringo cy'iminsi 21 uwo mushinga amateka w'umuganda kazi kandi atawo bitegekanijwe mu mategeko. Nabajije uwo mushinga amateka nimba atazokunguruza urubanza. Ahagishuye ko azobanza kuvugana n'abamuburanira bakaraba ico bakora. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yategetse kandi ko amategeko agenga inama nshinga amateka atsibigwamwo kugira ngo imanza nk'izo ntizisubire kuboneka. Umushinga amateka w'umuganda kazi Margaret Nantongo Ziwa yasubiriwe na mugenzi we w'umugabo Daniel Kidega bava mu gihugu kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 kugira arangize ikiringo cari gisigaye c'imyaka itatu. Ico naco kikazosozegwa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Claver niyo nkuru aho yarusha. Ubu naho niwa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Kirukuri.
Urabona ko muhungu wanje ugira ubugeni nta hari ndi nyina wiwe ganyakuba.
Imwe washa. Nkubwiye ko bidashoboka ntarusha ndaguha.
Ureka, ureka irukuri.
Hanashitse. Simva ngaho utampaye uruhusha.
Hego kwe.
Ndagahanwa n'Imana. Basha. Aha twafatanye. Rindira je ndakwerekeje mafuta.
Mafuta. Nibi kuga mwangu nibi. Umwe ukora umwangu.
Reka nugara umwangu ushike kuco wagomba. Ndabona icuri kurarondera.
Kilabari muri gestion sha uza kuraba ivyerekeye protocole gusa eh sawa rero muze kuraba neza abahungu icari ka bantu neza eh cyari cyari kuri kote mukobwa sivyo
eh utinya ko bava bicanye ko buko hatariho
eh yindi telefone mukama w'ikigongo hallo yego ndakumva amafaranga y'inzoga yose afise president wa komite Je ntagira ikintu musubira kumugira vraiment. Eh? Ntagira ikintu musubira kumbaza kabisa. Cheka. Okay. Umviriza rero shati ndakubwiye. Ayo ma telefone banzu yakeze ngaho je koka. Dutangure kwitegura. Bisaba abantu baguma bambaza byose. Kandi twa twaravuganye mu nama vraiment. Eh? Ahubwo ivyo mbona bava bampagurutsa no mu rubanza.
Iyo telefone yizimye.
None ubona ari bikingi ibivu.
Yizimye.
Niba atakuronka ndazi ko bimenye. Kandi urageye guhagarika umutima wana byose biza kugenda neza
eh irasubiye gusa mukama wuki
ah wereza naye ni telefone subira kuyitaba ere gatire amasaha ntahagarara
none gashamwampi kuci wizini
oya
genda witegura
reka ndamwitabe shamwampi kawo sanga rigara ibintu bikomeye
reka nta bikomeye
oya subiza vya
ni vyaba biriho naho arasubira hama ndamwitabe
oya
byukugende woge wa muhungu
wumva rero muhungu kuva no munsi Ucha wisezeranya kunyita muhungu.
Wavyumvise
gabo. Yego mushi. Wavyumvise.
Yo.
Ntidusangiye tasi tire shaka muhungu.
Iruka woge rero. Hanyuma ni wibagire no gutengeneza hajya hose. Mariza atarabona kugira ze gusanga ari umuntu ange wa muhungu. Ari fresh has got his jebye.
Besha bara kuroze wewe. Ega nacho ni asanga ari habi. Hazo chatengeneza nawe. Eh. Ahubwo nyibutsahi.
Iki ka?
Ikuja musi nkambiye ukuboko bambika impeta nkambiye urutoki
mama shaho
nukuri
uratanguye gupanika sasa
rekareka
navyuziga tire ko ari kuri urutoki rwa kabiri kuko boku kuko bafu yambika kuzuru turagowe mana ya
sharika igura bavuzuranye butsamuhungu uramenya ko ariko kazi ka pare
oya uya ndabibona ivyo ndavza kuvyimenya
kuba na pararanganye
sha
etefone sivusa mukama wikigo
kandi
ubona wone ridega yimwe Mami, mabasi numvibya mbiye.
Eka we nakubiye ko ta telefone usubira gutora. Eka na telefone usubira kwitaba. Aro. Wi. Urinde. Imodoka.
Yo, byagenze gute? C'est pas possible. Ebikanga mbi nibikewe. Mami nibikewe.
Eh.
Ibyo byinde kandi.
ahubwo nubugesera ngo ya modoka ya mariage yageze pane wa
muhungu
sindavyumva kabisa cinya mbabaranduze sigusa oya 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 oya
nanya wose hamari mitego
oya
Oya no no buho hoje ndabigira gute
oya gute oya ivyo bireke oya nacho reka turondera yindi
oya
ihige telefone umuhungu araho ndavise umuhungu w'umucama reka reka ndamukoringe wa muhungu
nkanzi umuntu wo telefone ubunyene agacha higwa umukura
wende ka ndazi ko ndayonka aro gute nchuti ndagusaba undande service sha kandi ni wai Nini modoka ari yawe byihuta n'ukuri kw'Imana uzomufashije uzobukoze cyane C'est pas vrai Waraitanze
yo
sawa
yo mukamo sitakubwiga mwa sinakubwiye bega mana yanje ndabigenza gute
okay tekana okay ndibutse inge ndakwere ku wundi ndayisaba negerezo kwironka vyaga vyako imodoka turayironka ati we tekana
gerageza abantu gerageza
wacye ndafite abajama agenda azisimburu
izingorane friend
aro ndi mwami ndakeni yo modoka ari yawe diligence iri muri garage
yo
karambanye sawa merci muhu oya muga birakunda birakunda tiye tekana
nami ndakubwira ikintu kimwe ivyo ari byo byose urubanza ntiru
oya ivyo ntirusiba
tuma fata taxi mama yangu
nindira ndibutse
oya nukuri
kandi uyu warafise imodoka ejo naramubonye narayimubonanye ariko ayitwara
yego
hinge ndamuhamagara aho genda uroga Jessica ndamu ndakubwira bigenda bien
Bega sore ko numva bomboranye ivyo bomboranya uri mu maki wewe
ahane ko ndondera bya bikoresho byanjye byo kuroba iyo nabizitse
aho
Utika dusuye tangure wa mvuga wacu ahangira ndahafate.
Hewe.
Sa.
Ntibi bari bimwe wambwira byuko mugiye gukorera hamwe n'ababagesera?
Abagesera. Ariko mama nawe uravuga nawe. Kubera kubita abagesera.
Ubona yakubwiye kuri kijuje atacu mazi. Kandi gasibo wagusa ni mwese abaseruko. Je Imana yabavumye nawo menye yari.
None nk'ubu nkayo majambo yose uri kuyavugira iki? None aha wewe bazako rewuze ubwenge gusumba abandi.
Ariko gagasondenda kubatse mwokabaye muzu bwenge abakobwa babaseruko bakiyahura babona bakaja kurongorwa mu bikoko vy'abarengero
ariko mama nawe sinzi ngena wabaye aho rero kuvuga Mariza niyo kirumita igikoko kubera ari umurengero gusa
none ico ni gito ndabivuze n'ejo nzobisubiramwo abarengero ni nyamaswa zo mu ishamba
ariko wengi yiwe muhungu abakobwa baseruko barongoye bose ubyanye baje kubarenge
oya sigaho nibara umengo barabakorofye mu mutwe mwese nta numwe ari mu wazo bwenge
oya nawe
gaso yes man
sore
vipi safi
uraho cha dufana
kiruti cha dupfa
nizere ko byose wabiteguye wangu atwagiye
wabonye ko byose namaze kubisohora hanze
namwe dufise ubu
ngiye binamaze kubipanga pange birakwiye
Hewe waga hungu
ahubura batugende
mpumure wavuye nga uratse kuti sonera urabona ingene wanyiciye umwana kanya kwishwa na gahiri uyu ntacu mupfana nta naho muzohurira nta naho muhuriye
ma
urabona
ivyo nibiki cyone uko muhuri kima
aragahura nibutinde Uwoni wa ya kuchiki kigugu.
Oh, ya.
Uraza maeri ya boba kesera baba rengi.
Mama.
Urabazi we wama.
Mama, oya nukudi emu. Jewe nhanabi nza nyinga.
Eh.
Oya.
Na
enje kutura gasore.
Eh.
Kia tukende kukia gafuro.
Umfirita. Ichambele chocho. Nuhuzu fusubi ye kunitango mama. Namu unavzari kikoko kila zira.
Mama. Na son.
Oya lakanda mutuke. Uwoni wa ya kuchiki kigugu.
Oya nawe.
Ndaka aho wibaza ngo nurukunda kuronderera
oya muvyeyi na
abo nta rukundo bagira nta nubwo bazopfa bagize nta nubwo bazopfa baronse barakanyika nkaso
oya nawe ma ivyo bintu si vyiza byo gufata nabo umuntu umuhora ubusa uri kuramurenganya
ntiwumva
oya sishora kugenda
wamara amazi kukwica karabaye
mwe ndumiwe
umbiriza waroko we cyumurengera uranyumva
oya
mugajete wanje mwara muri yenda heba sinshobora kwemera ko muntware umwana ngo muntware gasore wanje fisa n'umwe wabyumvise
mama oya kirazira kurenganya umugenzi wanje ngo ni kubera umurengero gusa ivyo nta burenganzira ubifitiye
gasore kazibe ndavuga ukavugiriza mbewe wewe uhagiye ko ndi nyoko yakuvyara
ego arambyaye kandi ndakubaha mugabo usiro cyapfa kwemera byose no mugihemba mbone uri mu makosa
jewe nije ndi mu makosa ndi mu makosa gakaso iyo ndi konda kubwiza ukuri ayo niyo wita makosa
na makosa nyene amakosa nuko uhita abantu bikoko ayo na makosa komeye cyane
wa muhungu nyamba ari John niwe ndi konda bwira wewe mva mu maso waranyiciye umwana wagihumewe mva mu maso genda
oya si shaka kuvyemera
Watangiye kupapa ibyo nibikugira.
Ikahe we numva afise nubwo.
Nukuri sinzigiye numva meze.
Ha, umukagi akira gende bira mugora. Nyange wewe nyambo.
Behewe, kaga fondote. Kamwe twagura ngo nze ndagenda ndisiga mu modoka wamenye nagashitse hehe.
Ari wowe uratanguye. Kuzi ko ari wakabitse kubona ya parfum. Ahubwo bimpenda byishire mu sakoshi jewe. Nimpanda bishire mu sakoshi wanje nyarutse.
Bikabashe ndabishitse hehe.
Ariko be mu wagataye.
Nuko inyana kimwe je nibuka. Nukuri yari se harageze nukuri tutarahetse.
Wowe reka ndakubarire. Reka kujugumira byose biraza kugenda neza.
Reka kujugumira.
Inzira nsubira na juste makiyaje. Reka guma hamwe. Guma hamwe wewe. Bikaye mu meze gute.
Reka wewe utiye ntawutse. Kwisana nenza ko n'umunota n'umwe.
Oya, tiri ndamuzi. Muga nawe ntitubakereza umwanya munini.
Reka sha.
Erika natwe turahejeje. Dusa n'abahejeje.
Oya sha. Oya sha.
Guma hamwe ndakubwire wewe.
Uri bukingene yatwihanije? Ha? Ibitara ahera vuma ndabigira modoka no kurushimana oya ushaka ndamushavute gashari ku munsi wa mariage
ati ndamushavuje katata wanje reka nyarutse ntashavure
mukabo nubu nturambwiriye washize ya parfum na fondot urabitse bwira urace nuvumenga na paranganye no kurushimana ndibutse mugabo kari hariya mu njya sakoshi na horana iri muri garderobe
baraba ngaho okay ingire ndakutanira ibirato nanje nce nisiga okay
Kirutari se nukuri kwimana nukuri katakutubaye.
Oya nta nakime, je ko namaze kwambara kwisiga ibintu hara mu manya mutoya gose. Mu minota 10 zobampejeje.
Yo ari. Wumvise ko bashitse? Navya birate na pe ndambara. Tiri nawe kwisaga mana.
Cyenda za kwisigira mu modoka na
gawe
ambara ambara ambara. Nyarutse.
Aho rero usanga na mama bataraheza. Urazaho bishingiye gutera inkuru ngaho mba ndababwira.
Bani wambare nyabuna nta kindi. Bage ntangurane baradusangaye. Ambara ambara. Nyarutse.
Murumva rero bene wacu ibintu biruko nyene ndababwiye abanyabugo baratubangamije bikomeye amakuru dufise aremeza neza ko bari ko barategura igitero bafatanije n'abazeruko urumva ngo umugambi bafise ni wo gutera ngaha mu ikambi y'impunzi twese batumare mu mizi heze mwarumvise ko twagundiye gakobwa kakanyabugo kari kaje kutudoriya reka fundere babwire fundere babwire ko byagenze yego
Oya ntacu bananya wowe bitwe babandanya ntangura
data wanje wohava biyumvira yuko no bandi ko ndababesha babwira ingene twagurika gakuba kanora
Oya ntacu bandanya ntakibanze
noneho
bigani
noneho ntadishije ko ndasubiramwe ico mwomenya gusa nuko twamaze kwinjiranwa rabihonye n'abanyabugo batanguye kutwigenza ko ivyabaye hirya yejo nimwabibonye haje bashaka kudusotura ngo baronkaho baduca none gahemwe umviriza tuje ngaho turera amaboko abanyabugo babandanye badohongera kugakano nimuze rero umviriza nimuze duhaguruke kwicungere urumva abanyabugo nibatera bazosange turi maso utegeka nani uko niko abantu bapfa
ujya munsi haduka ziriya ndura ya kumwoga
Nari. Nini wabonye?
Nabyibone n'amaso yanjye. Nabo nyingana byagiye.
Wabonye iki? Wabonye iki?
Si wowe wasatoye abanyabugo.
Ahubwo uri kijuju. Uri kijuju?
Aje ngaha tubeshe. Jewe mbere ngiriye. Wibaza ko tudafise ubwenge.
Mureka gende. Icyo kijuju. Urabona? Hemwe, hemwe. Nawe mu cyemu genda. Ko mugiye none. Baze bagaruke hemwe. Baze bagaruke.
Chérie.
Shh. Urashe. Ukumvuga no mu isengero.
yakuzarisha
none gashu mama wawe ko ntamubona bisubire ko yaci
je navyo nzinda gusavye
none no kuri eta civile siyo yarari
cheri amkiki kwa muhaye usha kuri prize sinzi rero ko byavuye bigenda
kire bo muri komite basi batelefone shamwe
ibya mama byihuze aza taza biramuraba
Ora numukama Ba Kristu ntore z'Imana uyu munsi twaje kwigina urukundo twaje gushigikira abavukanye bacu Thierry na Mariza uyu munsi baramutse batera intambwe mu buzima bwabo intambwe ihambaye cyane kuko bagiye gucika umubiri umwe reka rero ndabasabe begere hani imbere ya altari nyeranda tubahezagire muzane impeta zanyu tuzihezagire Che muzambikana rero hanyuma muvuga indagano zayo hatangura Thierry hanyuma Mariza
Jewe Thierry ndemeye wewe Mariza ube umugore wanje kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu mahigwe no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye nzogukunda ndagusonere imisi yose y'ubuzima bwanje
Jewe Mariza ndemeye wewe Thierry ngo ube
chérie ça va
umugabo
pepe oya chérie oya chérie ndagusabye she yakurira vraiment
ndemeye wewe Thierry ngo ube umugabo wanje Kandi ndakwemeye ko nazoguhemukira uhigwe no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye nzogukunda ndagusonere iminsi yose y'ubuzima bwanjye
Ikuna mutega matwi akabazo kugice marire gukurikira turumvise ingene zibera yita barengero ngo ni nyamaswa zo mwishamba imvugo nkiyo mwo yivuga kwiki mbega ku bwanyu mwibaza ko bishobora kugira izihengaruka ndasubiramwo turumvise ingene zibera yita barengero ngo ni nyamaswa zo mwishamba imvugo nkiyo mwo yivuga kwiki mbega ku bwanyu mwibaza ko ivyo bishobora kugira izihengaruka n'ubunyenye rero mubandanye mutwandikira ufise icacikiriza twandikire kuri za nimero mujamaze kumenyera 75 808 88 99 50 cyangwa naho murungi kutuma bwanyu kuri 51 99 reka rutonge twibutsa kucagira cyo 81 cy'igikino muri kiro kuri murakoze naho gutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya America misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Barakoze bagenzi bacu muri Benevolentia aho ni naho nchuti mwese rero tugarukiye ibiganiro byacu twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika ndabifurije weekend nziza